Muna maimuteka na yuku musu wakabiru indu iheze ya rirongo we na bizoza kaheme buramatari winara ya chibitoke ni uhavugiwe kwikigoyi kiliko kili wonekeza mumitumbi mngimge yonayo ihele mumakomine ya Rugombo na Uganda ili mukiaya chionara ili muburaruko ubushirubure ngeruguru Burundi habu mure mnifirme umunyamabanga mwishikira mubiro kwa mustaneri wakomine Rugombo ya shikirije kwa haraba maze guhunga inzara kumitumbi mngimge igizio komine
Kumbo zukuruzuba kwatse bwa mukiyaya turimo hariho imitumba izikajwe n'ugo ruzuba ku mitumba rukana ya mbere na rukana ya kabiri ingo zishika amajana 2 na 10 zimaze guhunga bamwe baciye mu nzira z'ikinywabi bajya muri Kongo abandi nabo bakabayisemo mu makomine duhamye imbere
Ekano mu makomine ya Buganda ihanuru bibe na Rugombo harabamaze guhunga inzara naho umunyamabanga mwishikira mu biro kwa Mustaneri hatabitigiri yatanze muri iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara kugira abajejwe intwaro hamwe n'imvukira bahangane n'ico kibazo c'inzara amaze guhabwa ibyegeranyo buramatari w'intara ya Cibitoke bizoza kaheme yabahaye ubutumwa bukurikira
uyu mwaka korawe n'ikibazo muri kigishe cyo mukiyaya amasezo yose yo kurima genze nabi ariko n'icyo cyagituma yuko abantu bashaka gutangura guhunga kwa gufashanya kwigishwa ni kuba kuri ko kurahaba ni kuvuga ko rero sabe abajeje intwaro koresha hi inama mubumvishe murage bato bafise hanyuma mubizane turabe ico twokora twese tugiye hamwe mugo ntubaci bafata kuba kurahaba
Inyuma y'amasaha 72 buramatari w'intara ya Cibitoki yari yamaze guhakana ko atabanyagihugu arongoye bari kubarahunga na cane cane kubera inzara mu kiganiro kubamenyesha makuru yatanze yindi siguro ariko nayo nyene nitandukanye niyo ya mbere
gusa abagenda ni babandi babagiye gushingero muri Kongo nabandi rero bagira bimwe bita makanaki umugabo akaguma mu rugo hamugora akaja nabara akagenda akazunguruka akaja muri ankambi rimwe abarundi bace bada baraza kugira ngo babatekerere nta bantu ariko arahunga nkuko nyabagero abyerekana ku mbuga ngukana bumenye ko yicuze ko arahunga cancane muri Buganda na Rugombo
Abanyagihugu bo mu kiyaya c'intara ya Cibitoke berekewe niyo nkuru bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijuru Amerika bemeza ko bugarejwe n'inzara kubera batimbuye mwirima gimeshi heze ariko abire na rimwe nabo nyene bagahunga
kwararimye tubure imvu tegeza aho tubugajwe n'ikiza cy'inzara bavuga ngo amafaranga ntaho tukura amafaranga baza guca mu bigo bya hari baragenda
inzara iraturembeje kuko nta mvura twarose no mwaka je twayimye byose byarumye umwe akabaye imva gusa abantu babayeho na beshi ariko baragenanye bafite kuko bagenda baragiye nyene kugira baranyine abana babo buba
eka nta mwimbo nta mvura yaguye muri Rusiga abandi baguma nyene bagibigira muri ko kurondera ubuzima natwe ndanga ndumvugira nga mukanya ndagenda da sindi bwicwe n'inzara
amatoza bakunze ibijuru bya Amerika bakoze mu ntara ya Cibitoke yerekana ko benshi bari ko bahunga inzara bari ku ntonde z'abaheruka guhunguka bava mu gihugu kibanye cya Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kuko batimbuye mu ntumbero yo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa mu Burundi ubushikiranganje bujejwe uburimyi butegekanya mwirima gice turimwo mu biyaya hakoreshejwe kuvomera amahektari 64 ni yazorimwamwo ibitegwa mbumbarugo ku rwego rw'igihugu intara ya Cibitoke idasigaye inyuma ni mu gihe muci ryo mu mwaka uheze hari harimwe amahektari 26 byatangajwe n'umushikiranganje Deo Guiderurema ku igenekerezo rya 11 kuno kwezi kw'indwi mu nama n'abarongoye ibiro bijejwe uburimyi mu ara inama yo gusuzuma aho imyiteguro y'iryo rima igeze